21 za ni radio iz Vidje Amerika. Radio iz Vidje Amerika sa Milani u Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.2 na 2. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Uri kumwe na Fideni Yongabo. Umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Leta zunze ubumwe za Amerika ifise umuperezida mushasha Joe Biden yarahiye icyese mu mabanga yo kuyobora igihugu ku munsi wa gatatu itariki 20 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Abaye perezida mu gihe Amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike hagati mu gihugu, haba ikiza cya COVID-19 n'ingaruka zacu ku butunzi n'ikibazo gitera gikomera cy'intagondwa zishyira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu. Hanze y'igihugu azobahanganye n'ibibazo bitari bike birimwo ihindagurika ry'ibihe, umugambi werekeye ibigwanisho ruhonyanganda w'igihugu cya Iran gusubira mu muryango w'amakungu hamwe no gusubira kuwuyobora. Abanyamerika canke amakungu biteze byinshi kuri leta yiwe, nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Professor Lionel Lemesha yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri Kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twatumye kandi Frederic Bambuga Inyumvira, umuhinga mu bya politiki yanonosoye imigenderanire y'ibihugu ari i Brussels mu Bubiligi, hamwe na Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye yigeze guserukira Uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato n'ayisumbuye mu Burundi, ari mu gisagara cya New York ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batumire mbanje kubaramutsa. Ego ejo perezida mushasha Joe Biden yararahiye mu mabanga yo kuyobora Amerika mu kiringo cy'imyaka 4, akaba asubiriye perezida Donald Trump yaramaze imyaka 4. Ndangurire kuri wewe Lionel Lemesha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibirori byo kurahira muri rusange wabibonye gute?
Ibirori byo kurahira by'umukuru w'igihugu nyakubahwa Joe Biden byagenze neza cyane ejo, byari bihimbaye cyane n'ijambo yashikirije abanyagihugu twese, yashikirije ijambo binywanisha cyane, ijambo risaba ko abantu bakwiye gushyigikira ubumwe, aranabibutsa ukungene demokarasi ikomeye cyane kandi n'ubutungane bukomeye. Hanyuma aranamenyesha Abanyamerika bose n'isi yose ko ari ngaha agiye kuzotwarira bose, atari abamutoye gusa, azotwarira Abanyamerika bose, abafashe bose.
Bambuga Inyumvira, mwebwe muri ngaho mu Bubiligi mubona mwakurikiranye ibyo birori, mwabibonye gute muri rusange?
Twarabikurikiranye kumbonesha kure, ndasangamwo mu ijambo ryiwe twari umwitwarariko wari uvuye ku kuntu ibyo birori byateguwe, kubera ko hari haheze iminsi mike tariki 6 Kapitoli itewe n'umurwi w'abantu b'aba Republicain bari bashuhuwe n'umukuru w'igihugu Trump. Hanyuma ndaboneka neza yuko icyo kintu cy'umutekano muke cyatumye haboneka abajeje umutekano benshi, kandi n'abaje muri ibyo birori baraba bake, bitewe n'uko uwo mutekano wari muke, ariko kandi bitewe n'uko iyo COVID-19 itari kurangwa abantu bagume bahagaze hamwe byaraboneka neza yuko ngene bari bicaye n'ingene bari bafise udufukamunwa bitwararitse by'ukuri icyo kiza cya COVID-19. Mu majambo yashikirijwe hariho amajambo ijambo narumvisemo cyane rya mbere ni ryo kunywanisha Abanyamerika, kuko urumva hari haheze imyaka ine Abanyamerika basa n'abagiye impande zibiri, abari inyuma ya Trump n'abatari inyuma yiwe, abashyigikiye iyi politiki ya Trump n'abatayishyigikiye. Urumva mu perezida mushasha ajya avuga ati njyewe ndashaka ko mba umuperezida w'Abanyamerika mwese, ikintu gihambaye cyane. Aravuga ko demokarasi isa n'iyahungabanye atariko yongeye gutsinda nk'uko uragiye kuvuga bivuze. Ati mu bisanzwe demokarasi ubutungane ati ni ibintu bihambaye cyane. Hanyuma arabandanya aravuga yuko mu bisanzwe ingene abona ibyabaye muri Amerika bijyanye na COVID, ko abantu bapfuye ari benshi ndetse barengeye igitigiri cy'abapfuye bahitanywe n'intambara ya kabiri y'isi, arasaba n'umunota umwe kugira ngo bawibuke. Hanyuma arerekana yuko mu buntu bwiwe yuko yitwararitse yuko agiye gukora uko ashoboye afashe icyo kiza gihere, kandi ingaruka zacyo z'ubutunzi agiye kugerageza kuzana ku bintu n'imibereho y'Abanyamerika atatu batishoboye bononewe n'iki kiza.
Turaza kubigarukako. Yego. Nawe ambasadeur ndaruzaniye mijambo Joe Biden yashikirije nikiyo cyabashitse ku nyota, nikiye mubona kizo kwitandukanya niyaho?
Murakoze ubwa mbere ndamutumushije ntabwo mvugiye kwira fire kana era.
Amahoro neza ambasadeur.
Amahoro neza. Umushantare mesha ndamu.
Amahoro bawo.
Ari shinde gutwebwe mugabo ijambo ryo ryatumbereye. Nagira rero nkuko mubajije ejo umara ngo nabantu baje gushyigikira ukurera ko umushinga ntahe yatwara mushasha kumenga hari cyari kibavuye ku mutima, hari uko ubona ubwoba umenga bwari bwavuye mu bantu baza guhimbaza uko kurahira naho byari kure na kure kubera indwara kubiza zegerana. Murabona ingene bavuga n'ingene basugura ibintu. Hari umwana ukuze poweme w'umwirabure asa n'uwatangaje cyane rwose yagumye aca kuri CNN ejo. Abantu rero bari bari mu ruswe. Umukuru w'igihugu rero icyo yibukije gihambaye kandi yibaza yibutse n'abandi ku isi, demokarasi aho igeze ho zitera imbere ntaworya mu kondora zotiyo ntarizo itora. Yaravuze yuko itora ryiwe ryabaye intsinzi ya demokarasi, yerekanye ingugu za demokarasi muri Amerika no mu isi. Ngira yabaye rero inyigisho yo ku bindi bihugu bifuza kuza muri demokarasi bifuza kuzi byose, yuko atawo kwitegura habaye ibigoye demokarasi kuyibungabunga w'ikibondo. Hari aho bishika rero yuko abantu bihegura ariko yaduhaye ingufu zo kwemera abantu bose demokarasi hari bigoye ishobora kunakuka. Ibyo yavuze ko ari intsinzi ya demokarasi nicyo cyanshimishije cyane. Nusigura gusumba mukanya icyo kibazo.
Yego. Nkuko nari nabivuze mu ntangamarara ashitse mu gihe Amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike, na cyane cyane kiza cya COVID-19, ingaruka zacyo ku butunzi. Nako mbona uno munsi ibiharuro byariko bitangwa kuri CNN ko abantu bashika 190,000 basabye gufashwa kubera batakaje ubuzi babisabye mu kiringo kimwe irangiye, bikaba byerekana ibibazo bibandanya ku byerekeye ubutunzi nk'inkurikizi za COVID-19 n'ikibazo cy'ivangura rifatiye ku ibara ry'urukoba. Niki kibazo gikomeye cy'intagondwa zishyira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu. Ku bwanyu Lionel, nikihe mubona abantu bashobora kwitega kuri Biden ku guhangana n'ibyo bibazo? Ibibazo bitoroshe na gato.
Ego, murakoze cyane. Ibibazo bihari ni ibibazo bigoye cyane, aje gushwara hari ingorane zikomeye cyane 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 zitewe n'iyi ndwara ya COVID-19. Ejo igihe yarahira hari haheze umwaka hari haheze umwaka hageze umuntu wa mbere isi yatore Washington batoye umuntu wa mbere afite COVID-19 niho bamutoye itariki 2020 mu 2020 ejo rero barazwi kutegereza aho COVID-19 yari igeze namye ndaba abantu bamaze gupimwa bakabona ko afise iyo ngwara ya COVID-19 ngaha muri Amerika n'abantu imiliyoni 24 nk'igitegere c'Abarundi n'Abanyarwanda bose bashize hamwe abanyagihugu bose urumva abo bantu ni benshi kandi ico kiza kikaba kimaze guhitana abantu barenga 400,000 ku buryo ubu aho ikiza kigeze aho gihitana abantu 1,000,000 ku munsi urumva rero yashikiriye ubutegetsi mu bihe bigoye mu byo yashikirije ejo nyine yashitse akora yashitse yandikira icyete World Health Organization abamenyesha yuko bagiye gusubira kubafasha cyane ikindi nacyo hariho umugambi asise wa COVID-19 relief ararindiriye yuko azoca awushikiriza Kongre kugira bongereze gufasha mu bya ibi bya COVID-19 iciza nuko amavaccine aramaze kuboneka incanco ziramaze kuboneka ariko igikenewe ubu harakenewe ayandi ubundi buryo bwinshi amahera menshi ashobora gufasha kugira izo ncanco zimaze kuboneka bashobore kuzishikiriza abanyagihugu bose ngaha muri Amerika hamwe bafashe no ku isi urumva rero ikindi nacyo kizofasha nuko iki kiza rero caranasinzikaje cyane ubutunzi abantu badandaza caranasinzikarije cyane ibyo badandaza muri ayo mategeko ariko arasaba ya COVID-19 relief harimo n'ukungene bashobora kuzofasha abo abadandajwe kugira bashobore kubafata mu mugongo babandanye ibikorwa byabo hanyuma babandanye bahakaza abantu
ambasaderi Gamariel kuri icyo kibazo gikomeye kindi ni ibibazo bibiri ikibazo kirasanzwe cikumira bifatiye ku ibara ry'urukoba gifatanije n'iki kibazo kiriko gikomera cy'intagondwa zishyira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu ni ikibazo abitegereza ibintu babona ko ikibazo gikomeye cyane naho leta izani shasha kubitorera inyishu izo tegereza ko byicarira ikarondera uburyo bwose bushobora guhamika abo bantu bafite iryo shavu babona ko inyungu zabo ziriko ziragenda mbona ari kihe leta yiwe ishobora gukora kubwanyu
ibyo bibazo byerekeye ubumwe bw'igihugu si bishasha kuva kera kuri esclavage gushika ubu hamwe ibibazo byinshi cyo gituma n'uwo avuga ati ubu abanyamerika tugiye hamwe ikibazo cyerekeye urukoba ikibazo cyerekeye abantu bavuye ahandi imigra ikibazo cyerekeye abirabure muri antunga izo z'urukoba ikibazo cyerekeye la justice pour tous mu gihugu ibibazo byambyeho ariko avuga yuko ikigoye n'ingene babitorera inyishu nicyo gituma asaba ubumwe n'ukorera hamwe icyo gituma agize leta amubonye leta yakoze ngira ngo nta murwi n'umwe wo mu gihugu usumbure udaserukiwe mu bantu muri leta nshyashya yakoze ibyo rero ngira nibyo zerekana ko agomba ko ibibazo byose indwi yose igira kandi bizokwamaho zoterega inyishu hamwe bashize hamwe zoterega inyishu ata musunikano icya kabiri ikibazo cyabashikiye ku itariki ya 6 ukwezi kwa mbere umurwi niko w'abantu bita abuko barwera bagwanira ubwo bukwani za kirasitovyo nuko bagize inguvu bagatera ahantu hari inama nshingamateka n'inama nkinguzamateka abanyamerika rero byarabateye ubwoba baragize isoni cyane byabateye cyane kuko bavuga ngo bahora baterwa n'abanyamahanga n'ubatewe n'ubarongora icyo bintu cyateye ubwoba rero ko ingwano y'abanyamahanga boyikoze mugaye ingwano itewe n'ubarongora icoshoboka cyo gituma baciye bamusabira kuburanywa icyo kibi yakoze rero uko ibibazo biteye ikigoye ni ingene babikora asaba ubumwe bwa bose agasaba ko boshobora kuvuga ikibagoye cyose uko bashaka mu gihugu ariko batamenye ariko badasambuye ataco bishye imyerekano ya we hose kuri bose ubwabo usambura niko nzaha gusa nite n'uburenganzira bwabo igicumuro bakoze yo ku tariki ya gatandatu bagiye gutera batera izindi nzego z'igihugu urwego rw'ubutungane n'urwego rw'amategeko cumi rero n'uwo yakora icyo gicumuro yahora baciye bamucira urubanza kandi n'ubu bagomba kumukurikira kuri icyo gicumuro yakoze.
Reka tubandanye bavuga inyumvira Frederic kuri icyo kibazo umwe muri Iburaya mwabibonye gute kijya gitero cha bajya abantu bita ko bashigikiye president yahora Trump ku ngoro y'inama nshingamateka na nkenguzamateka abitegereza ibintu bakurikirana amateka y'igihugu baravuga ko byari bibaye ijya mbere ijya nyubakwa iterwa kuva mu mwaka w'1812 niba ntihenze ku gihe cy'abongereza ni ikintu gikomeye cyane abitegereza ibintu urabonye ko demokarasi no mu bihugu imaze gutsimbataramwo nka Amerika imaze mu imyaka amajana n'amajana ari ikintu gishobora guhungabana cyane kinashobora no kuzimangana mu mwanya muto mwabibonye gute
mu bisanzwe burya ingene bihugu byubakwa mu bihugu idari byo byose haba harimwo ubudasa bw'abantu iki kintu cyitwa demokarasi novuga ni ikintu abantu babahinga cyane cyane bariya bahinga biyumvira cyane ukinjana cya 18 biyumviriye ingene abantu bashobora kubana mu bihugu byabo basoneranira urabona abantu bamaze kwicana bakabona ko abantu bose bashobora gupfa uyu munsi ukagira inguvu ejo umwanzi wakazigira ugasanga abantu bashobora kwicana kubera mudasangiye urukoba kubera mudasangiye ibintu biriya abantu baravuga bati cyangwa tubane mu mahoro reka twumve tugire demokarasi iyo demokarasi rero mu bihugu byari byo byose uko igenda itera imbere irahura n'ingorane ingorane kandi ikunda guhura nazo n'abantu biyumvira ko bobo babwirizwa kuba basumba abandi kurya n'izo ngorane byabanje byabonetse rero hariya kijya gitariki zitandatu burya byabonetse byari bisanzwe bivugwa iyo narigeze kubona aka video k'abagabo b'abanyamerika babyibushe bagiye mu ishyamba kwiga kwimenyereza kurasa bavuga n'amajambo mabi yuko perezida atazabashikana kuri iyi tariki ariko imana ishimwe yarashyitseyo mugabo urumva ubona ko yari inzigo burya rero byabaye ibyo bundi tariki zitandatu byari nk'inkurikizi by'iby'abantu benshi biyumvira mugabo barya bakubahwa bakaza akavuga bati reka tubisambure mugabo icyo batazi kuko iyo demokarasi zisambuka kubera ko iramaze kwinjira mu mitima y'abanyamerika benshi kuko inzego z'abanyamerika ni ikimenyetso cya demokarasi kuza gutera aho urwego rukorera ubu uri kurasambura demokarasi mbwabo byarabonetse neza nk'uko perezida wubabivuga yuko by'ukuri iyo demokarasi muri amerika zishinze imizi ni ukuvuga abantu ni bato inzego zirakomeye gusumba abantu rero nicyo kigwa ikintu cya mbere nakuyemo ikindi nacyo umuntu ari butegereze ni uko izi ngorane z'abantu burya zizogenda zihera mu mwanya urabona perezida yaje imbere ya Trump yari Obama atwara imyaka 8 umuzungu atwara imyaka 4 gusa icyo ni ikimenyetso kitabeshya ubu nawe haraje icyegera cy'umukuru w'igihugu afise imizi mu birabure ibyo byose ni ibintu byerekana yuko buhoro buhoro abo bazungu bazaza barategera yuko n'abandi ari abantu bashobora kubana kuko bafite nabo ingene bitwararika imibereho y'abantu nk'uko nabo nyine bayitwararika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muriko mukurikirana ikiganiro muri Sanga aho dufise abatumire ambasaderi Gamariel Ndaruzaniye yahoze aserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato n'ayisumbuye mu Burundi. Turi kumwe kandi na Frederic Bambuga Inyumvira yigeze kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba ari visitere mu Bubiligi akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politiki yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu. Turi kumwe kandi na Lionel Remesa yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri kaminuza International Alliance University gisagara cha San Diego ga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaruke kuri wewe Frederic Banyumvira, umuntu arabye ubugene abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bakiye ukurahira kwa Biden na leta yiwe nshasha, tegeze ibintu barabona ko harimo icyizere ku bintu bigiye guhinduka, na cyane cyane nk'akarere k'Iburaya muri mwo baribuhukije benshi kubera iki biruhukize ibintu byari bimeze nabi gushikaho abanyaburaya biruhusa. Tuzi ko imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na n'Iburaya ari imigenderanire yari ikomeye cyane, abantu bibaza ko itari gushobora guhungabana.
Birumvikana kubera impamvu zitatu. Impamvu ya mbere nyamukuru ni ibyerekeye twita klima, ingene isi igenda ihindagurika kubera ko ya abaru abantu bayisokobera. Ni ukuvuga urabona ko hariho isezerano ry'abantu y'abakuru bo ku isi yuko bakingira hamwe ibi bintu by'ukonona isi tugendera ko idutunze. Ama rero umudenya Trump aje arisokora muri ayo masezerano, amaze kwisokoramo babisigura iki? Babisigura ko ayo masezerano atangira ibibazo kubera ko Amerika isanzwe ifasha cyane mu mashyirahamwe ibisanzwe irimwo. Nacyo gituma rero bizeye yuko kandi yarabivuze President Joe Biden we azoca agaruka n'ingoga muri ma, kandi yarasinye ejo dekre itegeko ribwirizwa tegeko rivuga ko azocaza agaruka muri ayo masezerano. Urumva bari biteze ko mu by'ukuri Amerika iba kumwe nabo, kuko Amerika ni igihugu rutura kiri mu bituma basohora ibyuka byinshi binane igisenge cy'ijuru. Urumva rero icyo gihe birumvikana yuko bavuga bati kwaje ni ukuvuga aje aganana n'uburyo. Icyo ni ikintu cya mbere novuga. Icya kabiri ndi buvuge ni kijyanye no gukinga umwansi aba basoda biri shyirahamwe OTA. Urabona ahanini yarimwo aravuga ati abasoda bose bo muri bari ngaha hanze ya Amerika ntibatahe, ntibasubire iwabo. Kandi igihe bambika abasoda bo muri OTA abanyamerika bari kuvuga bati reka tuze gukingira umwansi kure ndataradushikira. Icyo cyari ikibazo gihanze abanyaburaya gose ku buryo iyo babonye rero Perezida Trump afite mwene izo ntumbero bavuga bati none amaherezo ni ayahe. Basanga umutekano rero usa n'umwitwariko mukuru, na cyane cyane twimirije turanze ingene ngaha imigu y'abihevyi iza kugira ibiteri ino baca baboneka yuko umenga ejo barashobora gusigara aribonye. Ni ikibazo kigira gatatu, ikibazo kijyanye n'ubutunzi ingene ibintu by'abangaha i Buraya bishoboka muri Amerika cyangwa ibintu byo muri Amerika bizino. Urabona ko byatanguye guhungabana ihanahana ry'ibidandazwa bijyanye n'ingene nacyo bavuga bati wewe Amerika cyangwa nubwo nimutange amakori menshi gusumba uko mwari byari bimeze. Urumva ya migenderanire bari bahurira muri OMC bakavuga ingene baza barahana ibidandazwa rero byatanguye gutituka. Uyu perezida uyu ntudenya serikira ubudagi Angela Merkel wewe ntiyigeze yihangana kubera ko ingingo Trump yafata zaca zibakorako cyane gusumba n'abandi. Icyo gituma ari abanyaburaya bake bavuga bati si twebwe tubonye umuntu yagiye bavuga bati reka nagenda n'akagenda. Icyo gituma baciye biruhutsa kubera umuperezida mushasha yatsinze.
Tubandanye
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Iyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
ambasador Gamaliel ku byerekeye igihugu cya Iran Amerika yaravuye mu rajya amasezerano hagati y'amakungu n'igihugu cya Iran kujanye n'umugambi wacu werekeye ubuhinga bwa nuclear cyangwa ibibanisho b'onyanganda bwa nuclear muri cyo gihe bitegeze ibintu baravuga ku ntwaro yerutse ko kumbure ibintu byagenze nabi kuva Amerika ivuye muri aya masezerano mwibaza indwano nshasha ya President Biden ko ishobora kugaruka muri aya masezerano cyangwa hari ibindi bizobanza gusabwa kuri Iran kugira ishyire mu buryo kugira Amerika ironke uko ishobora kugarukamwo mwitegereje mu bibona gute
ikibazo gikuru muri icyo cya imigenderanire y'igihugu cya Iran cyane cyane n'ingene igihugu cya Iran gitegereza kutaronka ibigwanisho ruhonyangana icyo kibazo gituma cyagoye ni uko habaye umwumvikano w'ibihugu bitura ku isi hamwe na Iran hamwe na ONU ene bo yifasha gukora iterambere ariko ntishyikire ibigwanisho ruhonyangana igihe rero umushyankara aheruka gutwara iki gihugu yavuyemo atabajije abandi byateye ingorane mu migenderanire y'isi kuko hari amasezerano bari bayihaye ifite icyo gituma ikomeye n'ubu ubu rero kuyasubiramo kumbura izo inzira y'uko y'amakungu ashobora kuza hamwe yose ibihugu bitura na ONU bakaguma baraba uburyo icyo gihugu gitopfa mugabo cyotera imbere ariko ntigishyikire ntigisubire gukora ibigwanisho ruhonyangana ikibazo rero si uko aribyo cyangwa atari byo kuko hari amasezerano mpuzamakungu yari yabujijwe yo kubikora uwaheruka akabivamo adasezeye abandi nibaza cyane yuko ubungu azoshyikiriza amerika muri ako masezerano kuko icyo kibazo gikorwe mu nama mpuzamakungu nk'uko byari byagenze bwa mbere na urimo ariko mu ndekoyi ikibazo tuvuye cyerekeye ibyashyitse gatandatu ukwezi kwa mbere ku nama nshingamateka ejo umuperezida mushasha Biden yarasiguye ingene ikinyoma n'ukuri bihambaye muri demokarasi arashikiriza yuko abantu mwagiye bamubonye bajya gutera bagiye bemera cyane ibyo umukuru yababwiye ko yibwiye atora ariko nk'uko mubizi habaye imanza zirenga 62 yitwaye mu butungane bw'amatora gusa muri kuri supreme arashindwa ariko aguma abwira abamukurikira ko yibwe amategeko yibwe amatora ko bashobora kumurwanira kuri iyi icyo rero ni ikinyoma cyatumye abanyagihugu batagira amakuru akwiye bagumuka ko basambura icyo gituma perezida Biden ahamagara gukora ukuri mu ntwaro ukuri kubwira abanyagihugu bizigira batwara nacyo gituma umuvugizi w'ejo muri perezida ya mbere konferensi perezida ya mbere ya gice yavuze yuko biyemeze kubwira ukuri abanyagihugu igihe cyose habaye ikibazo baturutse demokarasi rero igowe n'ikinyoma cy'abategetsi gituma abanyagihugu batumva uko bigenda neza kuri ko abategetsi nako kutuma bizigirwa gusumba bakura iterambere mu gihugu ishobora no gushimikira ko perezida yabyerekanye leta asubiramo
murakoze nawe Lionel uri mugambi leta nshasha ya Biden ifise ni kutava mu ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS mu gihe iki kiza cya COVID-19 kiriko kirabica bigacika ku isi yose nagaha muri leta zunze ubumwe za Amerika ho havugwa ko abantu barenga 400,000 bamaze guhitanwa n'icyo kiza ni ikintu cyiza kugaruka muri OMS kwa Amerika no mu rugamba rw'amakungu akoreye hamwe kurwanya icyo kiza
ego cyane ni byiza cyane ko yiyemeje kubandanya atera intege ashigikira ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS ikintu gikomeye ni uko nk'uko nari nabivuze kare ibitigiri bya COVID-19 ku isi byaraduze cyane ubu hoho bigeze aho biduga gusonja kubera hariho n'ibindi bisanira bya COVID-19 bimaze kwibonekeza byandukira no gusumbya ku buryo ibitigiri bya COVID-19 biriko biraduga ngaha muri Amerika eka no ku isi nzima mu bihugu byose ariko icyiza ni uko ubuko Amerika yiyemeje gusubira gushyigikira cyane World Health Organization hanyuma babuze yuko n'umuganga Dr. Anthony Fauci ko ariwe azoserukira delegation ya Amerika muri
World Health Organization. Ivyo rero ni byiza cyane gose kubera aho bazobandanya bashyigikira cyane gose iyo World Health Organization. Ariko ikindi nashaka kumenyesha nuko kuva iyi ndwara ya COVID-19 itera ku isi, Amerika yarafashije cyane mu bihugu byinshi na cyane cyane muri Afurika, yarafashije gose kurwanya iki kiza cya COVID-19 kigitangura. Mu bisanzwe Amerika isanzwe ifasha ibitaro mu bintu bijyanye n'ubuvuzi muri Afurika, mu bihugu hafi byose basanzwe bafasha mu bintu byerekeye by'ubuvuzi. Urumva igihe iki kiza cya COVID-19 cyatera, Amerika yarafashije cyane guha ubushobozi bwo kwikingira COVID-19 baba baganga no kwigisha no gufasha ibihugu kwigisha abanyagihugu ibyerekeye iyi ndwara no kungene bashobora kuyikingira. Iciza rero nuko nyakubahwa Perezida Joe Biden nawe ne azoza ariko arasaba kongerereza uburyo buzofasha ngaha muri Amerika, ariko cyane cyane ufashe no ku isi nzima. Hari haheze iminsi itatu umunyamabanga mukuru wa OMS agize asabye yuko OMS boyifasha nayo ne kugira nabo ne bashobore kuronka amavaccine inshancho bashobore no kuzishikiriza abanyagihugu ku isi nzima. Urumva rero ubu ko Amerika yasubiye kwiyemeza ko izobandanya ibafasha ibatera intege, ibyo ni byiza cyane kugira bashobore kugabanya indwara ya COVID-19 ku isi irandurane n'imizi. Ariko bizosaba yuko abanyagihugu bose aho bari ku isi, umuntu wese ahari nawene arashobora ateza gufasha kugira iyo ndwara igabanuke. Urumva abantu bose bakwiye gukurikiza amategeko babaha yo kugerageza kurwanya iyo ndwara. Urumva rero icyo kintu ni ikintu cyiza gituma kituremesha.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mwandanya kumviriza ikiganiro muri Sanga. Turiko tuvuga kuri leta nshasha ya Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarahiye mu mabanga yiwe ku munsi wa gatatu itariki 20 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021. Turiko tuvuga ku bintu abantu biteze haba muri Amerika no mu makungu n'ibibazo leta yiwe izohangana navyo haba hagati mu gihugu canke hanze. Turi kumwe na Ambassador Gamaliel Ndaruzaniye ari mu gisagara cya New York ngaha muri Amerika, yigeze kuserukira u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akaba n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato n'ayisumbuye mu Burundi. Turi kumwe kandi na Frederic Bamvuginyuvira, yigeze kwicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, akaba akurikiranira hafi bya politiki, akaba yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Brussels mu Bubiligi, na Lionel Remesha yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu, yigisha kuri kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaruke kuri wewe Bamvuginyumvira, ku vyerekeye imigenderanire hagati ya Amerika n'Uburusiya, bitegereza ibintu baravuga ko ku ntwaro yahahora umukuru w'igihugu Kumbure yasa n'ukumenga ntiyashaka kwiteza ibibazo gushavuza Perezida w'Uburusiya, ibintu byose byaba haba ibyagirizo by'uko Uburusiya bwagombye kwivanga mu matora mu mwaka wa 2016, abitegereza ibintu babona ko umukuru w'igihugu yari ahari atagishyizemo ingufu ngo abone ko ari ikibazo gikomeye. Ubu mu minsi yaheranaho imbere y'uko leta y'ibirangira, Uburusiya bukaba bwaragize ibitero ku byumanya bwongo bya Amerika, haba mu mashyirahamwe ya leta, mu nzego za leta cyangwa amashyirahamwe yigenga yabikorera ku giti cyabo. Leta ya inshasha igiyeho ya Perezida Biden yavuze ko ivyo bitazokwijana bazokwishura. Iyo migenderane ubona izotosekara hagati y'ivyo bihugu bibiri kuri leta ya Biden canke leta ya Amerika izorondera uburyo bwo kugerageza kurondera ikorana n'Uburusiya?
Iki kibazo cy'imigenderanire y'Abanyamerika n'Abarusiya ni kibazo bwa mbere gifite imizi kuva kera. Ibuke ingorane zari ngaha kuva 1990 aho ubumwe bwa Basoviyete busambukiye bakagirira Abanyamerika ari babyizemo uruhara. Ninde ni migenderanire yacigenda kuva icyo gihe icyibonekeje muri kuvaho Trump, President Trump aziye nuko yagirijwe cyane ko yafashijwe n'abarusiya kugira ngo aze ku butegetsi ashobore kugwanya mu matora Hillary Clinton. Ibyo byaravuzwe cyane kandi byaravuzwe kandi nuko n'umuhungu wa Joe Biden afite ibyo akorera hariya mu Rusiya ko yo bafite mu kiganza. Ubu rero urabona ko politiki ya Trump yari ahanini yagomba kuza kwiyugarana muri Amerika arabe akaba ibyo abanyamerika ariko araba gusa cyane cyane ibya wa mugwiwe w'abazungu rero ibibazo byo hanze akamera nk'ubiberarara ntashari kubijyamo cyane niyabigiyemo naho tukwari kugenda kurondera imigenderanire myiza kwari kuraba ingene ahubwo n'akari kahari gahubwa. Ubu rero ingirango ibigiye kuba nuko Joe Biden azoraba inyungu z'abanyamerika mu Burusiya akaraba ingene azikingira ibibazo bizaba byagutse azobitumbereza inzira bibwiza gufata kugira ngo inyungu z'abanyamerika zigume zikingiwe. Ibyo azagirizwa cyangwa ibyo yakoze ndi neza yuko abanyamerika badashobora kubyihanganira bazoma bavuga bati oya ushaka ko niba ushaka kudukorana hafi y'inzira.
Yego muravuze ku bijyanye na politiki yo kwiyugaranira ko nagomba mbaze ambasaderi Gamariel Daruzaniye iyo politiki mu mateka y'isi hari abantu bagerageje kwiyugarana icyo gihe kumbure imigenderanire n'isi ntiyari yugurutse cyangwa ngo ibendo kubera ubu ibintu byose ari magiriranire kubera ubuhinga bwa none iyo politiki n'abayigerageje muri kahise ndibaza ko yari doctrine y'umuperezida yari Monroe ngaha muri Amerika niba ntiyenze mu nyuma babonye ko iyo politiki idakora iyo politiki muri ibi tugezemo bya none isi yose ntari magiriranire ni politiki yo kwiyumvira cyangwa ni politiki isa ni itakora mu bihe bya none
mu migenderanire y'ibihugu n'ibindi icyo kimwe n'imigenderanire y'abantu kuko nta muntu ashobora kubaka iwe ntatobora irembo ibishoboka umuntu yubatse iwe ntatobora irembo ashobora kuhaba n'ibihugu rero ni uko aha rero ngira ati mfite uburyo bwinshi bwo gutegura uno munsi wo bitegura ibitegura nta rwankana ruhambaye rurimo harimo guhiganwa muri ibyo bihugu bibiri harimo guhiganwa rero hamwe agaterana imiragwe harimo guhigana n'ibituze kugira ngo cya Iran hari ikindi kiza cy'abasinwa n'ibihangange nagiganwa mu isi n'ingene inzere zabo zikomera mu isi hose bahiganirwa rero uguteza imbere ibihugu byabo bakabona umwe yobashingira cyangwa yobashingira izo rero ntibizohera bazoba ku ipolisi nyine bumvika n'ibindi sinoja kure cyane rwose ku byerekeye ibyo bihugu bibiri gusa ntabiteguye ariko nta ushobora kuganira igihugu ntibishoboka ku bwanjye yuba yari yihenze cyane cyane kwiganira ku wenyine ukina abana bawe irembo ngo bashobore kuraba agahinda hanyu ntibishoboka izo rero ngira zobihindura n'ingoga ku byerekeye Uburusiya ku byerekeye abandi mu isi ku byerekeye Afurika murabona yari yarirukanye abayisilamu ko bashobora kuza ngaha mwabonye ko baciye babihindura bishobora kuganira ibihugu byo bingana gutyo ku isi tubize imigenderanire ibyo ngira ngo ni ikibazo gisanzwe cy'intwari mu gihugu kandi uyaje yaciye afata inkingo ya pajezo zo guhindura izo nkingo zose ziyugaranya niho ndogeza ariko umunsi ikindi kiganiro tubonye mu migenderanire rero twitegura gusumba.
Murakoze Lionel tuze ku gihugu c'Ubushinwa ni igihugu kontwaro ya President Trump cyagiranye ibibazo intambara mu by'ubudandaji ubuhiganirwa igihagararo ku isi muri iki gihe ibyo bihugu bibiri muri iyo ntambara y'ubudandaji byashiranye ko amatarisi akomeye cyane ku bidandazwa biva ku ruhande rumwe bija mu rundi muri baza ko iyi ntwaro nshyashya ya Joe Biden hari ikintu bazogerageza guhindura kugira ayo matarisi ko yaragize ingaruka cyane nka ngaha muri Amerika ku barimyi n'aborozi nikiye mubona kizokogwa hagati y'ibyo bihugu bibiri niko bihiganirwa kuza ku isunzu ku gihagararo ku isi.
Ego murakoze cyane Federe kuri icyo kibazo. Ego nashaka no kuvuga nk'uko ambasaderi Gamariel Daruzaniye yabimenyesheje yuko ibihugu bihiganwa urumva ihiganwa riri hagati ya Amerika n'Ubushinwa ni ihiganwa rinini ariko ibihugu mu bisanzwe ibihugu byose byo ku isi birahiganwa kandi mu bintu byo guhiganwa igikuru ni uko ibihugu uko bishobora gushorera ibintu byinshi byabo hanze gusumba ibyo bazana aho niho ibihugu bihakurira amafaranga menshi urazi rero nk'uko urudanda zwa hagati ya Amerika n'Ubushinwa nko mu 2019 ivya gurishijwe biva muri Amerika bija mu Bushinwa ni bikeyi kuvyo kuvyavuye mu Bushinwa biza muri Amerika ku buryo Amerika yahahombeye amamiliyaridi arenga amajana atatu urumva muri icyo gihe rero igihe mu nyakubahwa Donald Trump igihe yaza ku butegetsi icyo kintu cyari kintu cyari kimuraje ishinga kugerageza kugabanya uko guhomba kwa Amerika ubiraje n'Ubushinwa ariko n'imbere yiwe kuri nyakubahwa Perezida Obama akitwara na wene icyo kibazo cyari kibazo bateza kuguma baraba kuko ari igihugu gihombera bateza kuraba ukungene bashobora kongereza ibyo tudandaza bija mu Bushinwa kugira bagerageze kugabanya ayo mahera yo guhomba urumva rero muri iki gihe hariho ibyashyitswe ko naho ukungene bavyifashemwo ariko niko bategereza niko bagerageje kugira babazane bashobore kwicarana baganire ibyico kibazo urumva intwaro y'igitangura yaradugije amatagisi hakiri kare kugira bashobore nabone kumva yuko uko guhomba ari ikibazo nyamukuru kugira baze bicarane hanyuma muri uyu mwaka mu kwezi kwa mbere Amerika baratanguye amasezerano n'Ubushinwa ku bintu byerekeye bya intellectual property ibintu byerekeye ubuhinga bw'amakompanyi mu gukora ibintu bashaka kugira bagwanye tuvuge nk'amakompanyi yigana ayandi makompanyi hanyuma bagatuma bahiganwa nabo urumva hariho ikibazo cya intellectual property barakiraze hanyuma hariho n'ibibazo ku bintu by'ubudandaji nk'ibintu by'ibirimwa bishoregwa muri mu Bushinwa intambamyi bahora baronka mu kurungika ibintu birimwa muri Amerika bija mu Bushinwa nabyo ne barashoboye kuganira ukungene boborohereza amategeko kugira ibintu biva muri Amerika bishobore kwinjira neza hanyuma bigashobora kugabanya icyo kibazo cy'amahera Amerika ihahombera ibaza rero yuko n'iyi leta nshasha ya nyakubahwa Joe Biden nawe ne azobandanya araba icyo kibazo kuko icyo kibazo nicyari bwatoregwe umuti azobandanya naco ne icyo kibazo abandanya ciga araba ukungene bashobora kugabanya ayo mahera Amerika ihahombera
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC twavuze imigenderanire hagati ya Amerika ibibazo leta nshasha izogira haba ku karere k'Iburayi Burusiya hamwe n'Ubushinwa ntitwibagiye Afrika niyo nashaka budushimikire ko bavuga ibyumvira kuri Afrika baravuga ko abitegereza ibintu bakurikirana politike hafi imigenderanire avuga kuri leta ya Perezida Trump atamigandi iboneka irashe yerekeye akarere ka Afrika Amerika yari ishyise nk'uko imbere yaho leta zakurikirana wasanga zifise politike iboneka nahita hashyirwa kumbure kuva byitegereza mu ngiro nk'uko byaba bitegekanijwe mu migambi bakavuga ko leta ya Trump atamigambi iboneka arishyise kuri Afrika ni kubera iki Afrika ta gihagararo yagize kuri leta yiwe nicyo mubona kizoyitandukanya leta ya Trump ni ya Biden
mbere yuko mvuga ku bya Afrika reka ndabuke kuri gato dace kuri ibyo Bushinwa ngarike gutonda tubiri uyu mugenzi wanjye atavuze akantu ka mbere ndi bugaruke ko akajyanye n'ibi by'amakompanyi yo gutuma n'akamakuru yibita Huawei y'Abashinwa yari muri Amerika Trump yagiriza ko ari abasomyi b'urusaku e nacyo gituma ashaka kubakuraho urumva icyo ni ikibazo n'ubundi kizobandanya kugira ngo bamenye gutandukanya amakompanyi agira ibi nayo bashaka gusoma urusaku kubera ko gusoma urusaku ku bihugu bya rutura ni ikindi kintu cyama kiranga imigenderanire y'ibihugu bya rutura kugira ngo bamwe bose bamenye ibyo abandi bariko barakora icya kabiri ni iki kibazo cyo guhangana aho abanyamerika bafashe ingingo yo kugabanya amatagisi bambe kondoro za matagisi abashinwa nabo bacha bagabanura bakakora ifaranga ryabo kugira ngo abanyamerika bahurumbire bya bintu byazi wabo kuko bica bigura make urumva ni bintu byo guhangana kandi byo nibaza ko bitazogabanuka bizogumaho aho gusa niyumvira nuko aho kuguma bacenga cengana bahindura micenga ahubwo bazovuga bati ndeka twokumvikana gute nibaza ko iyi ntuzanya politike ya Joe Biden kuzoba ari kurondera ingene bashobora kumvikana bagakorana mu mwumvikano mugabo atawurengera ibindi ikibazo yagarutse ko gihambaye cyane ikibazo cya propriété intellectuelle no kuvuga abashinwa barakoporora cyane ibyo abandi bahinga bagize kuko bavuga bati twebwe twiga turamena umutwe tudakukora ibyo abandi bakoze reka tubyibe tubikoreshe hanyuma maze twe dushora ibyo ibivuze bakoze gutyo rero twiganze mu icyo ni ikintu gihambaye cyane kandi bazobwirizwa kugaruka ko bagahangira bya Afurika nabyo mu bisanzwe fata imbere ya Trump kuri perezida Obama aje abanyafurika baranezerewe cyane yuko baronse umunyafurika nkabo atwaye Amerika ko ari kaza bamarira mugabo amaze kugenda wumvirije abanyafurika bakubwira bati ntacyo twabonye mugabo ama ijambo ryo gushyigikira demokarasi ryaramyeho cyane gushyigikira intwaro rusange yarabigarukako yaraje muri Afurika araza muri ntuza muri Ethiopia arahura n'urwaruka arabigarukako cyane yaravuga cyane icyerekeye demokarasi kuri Trump igishushanyo cya Trump na Joe Biden Trump yari Afurika yari nka n'ikintu kitariho kabaho ite n'amajambo yavuga wumva ko ikwali cya Amerika aga akigiza y'abazungu akigiza abashinwa none Afurika yo yacyayifata fati kanariho atakimaze ubu rero kobi nibaza ko intumbero ya Obama yo kuvuga demokarasi Joe Biden azayibandanya ariko icyo abanyafurika bakeneye hambavu ya demokarasi ni ibintu byo kuzamura imibereho y'abanyagihugu imibereho y'ubutunzi kuko ugereranije amahera aza muri Amerika n'ayatangwa muri za Isirayeli usanga ni inshuro nyinshi abayisirayeli baronka abanyafurika n'ibihugu byinshi bataronka birashoboka ko iyo mfashanyo yoduba gusumba ibyo nibyo mbwira ngo abazoba bagejwe imigenderanire y'Uburundi cyangwa y'Uburundi n'ibihugu bya Afurika bazovuga bati reka nago turabe ingene umutikuru w'igihugu mushasha yoza gufasha gusumba demokarasi ikurikiranwe hanyuma nubwo n'ubutunzi bukurikiranwe
yego nze kuri ambasadeur Gamaliel kuri icyo kibazo nyene aravuze ko kubyerekeye imigenderanire hagati y'amareta akurikirana muri Amerika n'akarere ka Afurika umuntu yitegereje Afurika yose ikwiye guhaguruka nayo igakina ku nyungu zayo kugira iboneke igire igihagararo iboneke mu makungu kuko nta wubakira uwundi niko baca umugani niki Afurika yokora ryo kwama yitega ko Amerika cyangwa akarere k'Uburaya gafata imigambi kubiyereke kandi ari atawukubakira vuye hanze ubibona gute
murakoze nibaza yuko ngaruke kuri ijaba perezida batatu bakoze cyangwa bari imbere imigenderanire y'isi ya leta iranditswe politiki ya Amerika muri Afurika iranditswe umwe wese ntagiri yiwe gusa umwe ateza imbere kumbura igice kimwe gusumba ariko iranditse ikibazo cya mbere kuri bo ni guteza imbere inyungu z'igihugu cyabo cya Amerika muri Afurika irondera iki abanyafurika mu bishura gute umushinwa aza muri Afurika kugira arabitakura muri Afurika nawe ati mumpaye ikinzubaha iki demokarasi rero ku banyamerika irimwo imigenzo uko intwaro zigenda ati tubona kumwe ko intwaro zokora icyo ni ikintu gihambaye kuronka umuntu ubona kumwe ingene intwaro zigenda nicyo kibaye ikimikirako cyane rwose byacu bya demokarasi byanditswe bisuraho mushatse nubwo barabisemo ngaha nimwe ariko muyumvira gutya mu bindi ko kumvikana ni ngombwa igihugu rero ntitwotaba ngo naka yavuze ibi naka yavuze ibi imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu biranditse umwe kumbure arusha aba ikindi kuri enterey uwo munsi ariko Afurika nayo aho twihenda muri Afrika nta muntu numwe aserukira Afrika ubunangereza Afrika ari bihugu byinshi bya Afrika icyo gituma uyu yaragerageza kuraba uburyo bukorera hamwe turudandazwa muri Afrika hamwe bariko barabikora kumbure muri Union African kugira baronke ijwi rimwe rya Afrika ntajyo dufise muri Afrika abantu bose baza bakora n'igihugu kimwe kimwe ukwacu icyo gituma kumbure dukwegera ko gusa ngo Afrika yokora iki nta politiki exterior ya Afrika yonyine iboneka iteranye hagenda ibihugu byose biri hamwe icyo gituma n'ubu muri Afrika nirondera ingene yokorera hamwe n'ibindi bihugu akaba inshingano zimwe zikomeye bakurikira ko n'ibigani n'ibindi bihugu ubu rero icyo ni ikindi kibazo umuntu yotegura naye ahandi nagenda bibutse yuko umuperezida wese n'uzokurikira azoza leta ya Amerika ikurikira yanditse imigendere ikurikira kugeza aha muri
Lionel kuvyerekeye akarere ka Afrika nagomba ngaruke ku kibazo umuntu afatiye ivyaranze leta iherutse ivuyeho ngaha muri Amerika ku kibazo kijanye n'abimukira ni kibazo Perezida Trump yashimikiye ko igihe yiyamamaza haba kiringo cya mbere n'igihe arondera ikiringo cya kabiri nicyo kintu yashimikiye ko cyane cyanatumye bisakuza bamwe mu muri abo ariko bashyira imbere inyungu z'abazungu n'urukoba rw'abazungu babona kumenga ibihugu byabo si nangaha muri Amerika gusa no muri bice bitandukanye n'i Buraya babona ko uburyo babayeho n'inyungu zabo ziriko zirageramigwa n'abo bimukira mvuze kuri aba bimukira ko harimo n'abimukira bazabava muri Afurika baje ngaha nikihe intwaro nshasha ya Joe Biden zokora kugira igabanye uko kwinuba ko arashyira imbere inyungu z'abazungu babona ko abimukira ariko baratwara ikibanza cyabo
murakoze cyane kuri icyo kibazo nashaka no gusubira kubanza kugaruka ku kibazo cya cy'ubutunzi muri Afurika
ariko mu nyabuze tuziganye umwanya muto mu bice kumayange
ego kanje kuma yange umugambi muri Afrika muri 2019 hariho umugambi leta ya Amerika ya Prosper Africa bari bazanye ituma ama kompanyi yo muri Amerika akorana neza n'ama kompanyi yo muri Afrika urumva uyo mugambi warukiri mushasha ariko turifuza yuko nanyakubaho Perezida Joe Biden ashobora kubandaniriza ko kamwe n'indi migambi yari yarashyizweho kera yaba imigambi ya African Growth Opportunity Act AGOA cyangwa umugambi wa PEPFAR wo kurwanya indwara za malaria n'izindi ego ngarutse rero kuri icyo kibazo cy'abishyira icyo ni kibazo gikomeye cyane kuko twabivuze cyane nko ku kibazo twavuganye kare mu bya climate change ikibazo cy'ukukingira ibidukikije nuko basanze burya iyo ariko haraba ihindoga kwa gibihe biragira intamba nyinshi ku isi bigatuma hari n'abantu haba abimukira benshi batabakomoka kubera aho baba hasigaye hatakimeze neza cyane habaye intureka kubijanye nibyo ingaruka ziza ukungene bidukikije biba byashinzikaye urumva rero muri icyo kibazo cy'abimukira ejo nyakubahwa Perezida Joe Biden yarabishikirije na wende mu kibazo cy'abimukira yuko icyo bagiye kuzoza kugisubiramo bakirabe neza hanyuma bashobore kuraba uko ngene bashobora kucorohereza ariko igikuru nuko bariko baragerageza cyane cyane nkaho bagiye nko muri uyu mugambi wa climate accord bituma ibyihinduka ry'ibihe ikiza nuko iyo niyo ngorane nyamukuru ishobora kuzogerageza kugabanya abimukira bo mu myaka izoza ariko abahari ubu abari mu nzira ariko aremeza ko bazogerageza uko ngene bashobora kuza barabafasha
murakoze cyane bari abatumire Gamariel Ndaruzaniye ambasaderi Gamariel Ndaruzaniye yigeze guserukira u Burundi mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri matomato nayisumbuye mu Burundi ari mu gisagara cya New York aha muri Amerika twari kumwe kandi na Frederic bavuga inyumvira muri Antunga ari I Bruxelles mu Bubiligi yigeze kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politiki akaba yanonosoye n'ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu ubundi mutumire yari Lionel Remesha Professor Lionel Remesha akaba yigisha kuri Kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri Leta ya California bwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yigisha ibyerekeye ubucuruzi mpuzamakungu turabashimiye mwese kuri iki kiganiro murakoze
murakoze hamwe
Radijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0 n'ibice 0
nako badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Radio ijwi rya Amerika yabaye ikintu cyacu Radio ijwi rya Amerika yabaye ikintu cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye ikintu cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu
Yeah.
kisubizo chacu mugutanga ijambo mubanyagihugu yo yabaye kisubizo chacu radio ijwi rya Amerika yabaye kisubizo chacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo chacu.